Ingingo ya kacuri mushiranganje je rw'umutekano akaba ine batwara komite y'igihugu igwanya COVID-19 kuva kuri uyu wa gatatu abanyonga ibinyabiziga bicamafaranga n'abafasha kubijanye n'amabisi bakunze kwita abakonvoyeur n'abakokayi babwizwa kwambara udufukamunwa ingenzi izo zibitegerejwe kuva kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku bituro bitandukanye byaba iby'amabisi yo mu Gisagara n'iziduga mu ntara hagati ingingo yubahirijwe nk'uko amasoko yacu yabitwemereye eka n'abanyonzi y'amakinga n'abamotari nico kimwe ariko ikibazo nyamukuru abaganiye n'ijuru rya Amerika bafise n'ubukene bw'ubufukamunwa n'igiciro kinini bugurishwa aba ni bamwe mu bunguruza abantu n'ibintu hamwe n'ingenzi
aha kuri kote problema twagerageje kugifatamo neza hariho ukuntu twagiye twafashe twafatiye hamwe muri rusangi kugira ngo abashoferi n'abakombayeri bambare ubwo bukingiriza umuntu yari yabutuzaniye ubwa mbere bwaheze mu bikindi kintu rero turakorera ko twatwiyaranja abatabufise kubushonesha mu isoko kuri hoteli
ikintu kitugoye twebwe ngaha niko atabwo kandi dusaba ko ubugabanye ibereye abakiriya barakenye babushyire ku majana atanu cyangwa igihumbi niburiburi imbere y'atanu nibashyire ku maministeriyo mu nzego zikuze nko ngaha mu bakokayi cyangwa abakomvayeri babugabanye igiciro babuzane hazane komerisa abushira ngati bugire ngati ni majana 5 ni mari gihumbi safa
abadushona usanga kenshi bashabuzimba kwera cyabona ko ari imari igezweho cyane cyane bitenge bakata ugashusanga birabura birazimba n'abakacabuzimba nimba ngahe mu Gisagara cyabo jumba toro bitworohera koronka amafaranga igihumbi tubyoroshe mu ntara za ruguru so igihumbi bakironka bire bararima igihumbi ugira ukironke hariya ubumba amatafari nk'igihumbi ugira nk'igihumbi
mu ntazo hagati mu gihugu abakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu na cyane cyane abatwara amapikipiki bafite ingorane yo kubura aho baguriye udufukamunwa aba nabo mu buraruko bushyira uburengero mu ntara ya Cibitoke
ingingo twayakiriye neza ariko aho bigoreye ngaha ntabuhari ntawe turonka tubukura niyo mpamvu ubona twese nta bwambaye bakeya kubashoboye kubukura muri iyo tarako abatashoboye kuburonka naho nahanyine ubona ko ntabwo twambaye
ino muri enteriyeri bujya bwira budushikire nzi ko ari n'umuntu yanabyizera bwo nta n'icyo umuntu tuba twiyumvira ko twashobora kuba twakwingiriza kujya ntabwo dufise
leta yoraba ikabukora bukwihama ikabutanga mu banyagihugu kuri gusa atacyo yiriwe irasaba n'icyo mbona cyo bagikuru
abatubahiriza ingingo n'izindi leta yagenye zirimo kugara amazu y'ubutambiro n'ibiteramo byo mu bunywero isaba ko bahanwa Pyenkurikiye umuvugizi w'ubushikanganje bujejwe umutekano
abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano abapolisi bakaba basabwe gucabazubahiriza kunyene zishikirijwe atana kimwe bakuyemwo tugasaba kandi yuko umuntu wese atazozubahiriza azocafatwa ashikirwe ubutungane ko azoba umugarariji
abagarariji mu ntara zimwe zimwe nka Rumonge mu manuko hashira uburengero iri muzegereye ikiyaga Tanganyika baje mu bihugu byo mu karere n'abavayo mbere kugera muri Afrika y'Epfo bakunze gucamwo abategetsi baho bamaze gufata ingingo zihariye Konsolateur Nitunga uramatari wa Rumonge yabitangaje mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu wahejeje inama y'umutekano
umushoferi n'umukomvoyeri batazoba bubahirije ibyo byo gutwara abantu n'ibintu ari uko bambaye utwo dupfukamunwa ibihumbi mirongo itanu uzoba ariko ayiyunguruza nawe hambavu y'uyu mushoferi n'umukomvoyeri bigashika agafatirwa mu modoka ariko ayiyunguruza atayifise n'ibihumbi bitanu hanyuma inama y'umutekano ku byerekeye abamotari nabone mukara zoba atayifise azoshibwa amande y'ibihumbi mirongo ibiri uwazoba atwaye nawe watwaye ibihumbi bibiri
aberekewe n'izi ngingo si imigwi yonyene
kuri aya mazu y'ubudandarizo umweru atazoba afise ibyo bintu bifuje yuko nabo zobata amande ibihumbi mirongo ibiri yabashengera urabona yuko bagenda bakagundana bakaba benshi bagira bya bindi byo gutandukana imetero 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 utazobikurikiza na wene tuzomuca amande ntari twavuze aho hejuru twagejwe umunwero abakunda kwakira abantu benshi ni mu butungane ni mu gipolisi ni mu ntwaro kwa ba musitanteri kwa buramatari mu byerekeye amagara y'abantu kwa muganga aho hose twifuze yuko izo ngingo dushikirije zikurikizwa atanimwe umuye
kuva ku munsi wa mbere w'iyindwi Burundi bwafashe ingingo nyinshi mu rwego rwo kurwanya COVID-19 zirimo kugara imipaka yo hasi hamwe no mu mazi ni nyuma y'aho ibitigiriza abandura umugera wa corona bisubiye kwiyongera kuva ku itariki ya kane ku kwezi izi ngingo nk'uko Perezida Ndayishimiye yihanikirije ko zibwirizwa gukurikizwa amaze kwitikiriza cya corona umwanzi w'igihugu ntizikinishwa abakongomani 35 bahagaritswe n'igipolisi ku wa mbere bariko baje Bujumbura binjiriye ku ruzi Rusizi ubafungiwe mu kibanza cya bonyene muri komisariya y'intara ya Cibitoke mu zindi ntara makamba mu manuko naho hari uwagerageje gutoroka ibitaro yatowe kumugera wa corona acarahagarikwa hamwe n'abandi bantu bose bari kumwe mu modokari mu mpera z'indwi heze yagerageza kuja Bujumbura kumpaka burundi bwana na Tanzania iko bera mu buraruko bushibuseruko harabantu babwije ujya America ko bagerageje kwinjira kuri uyu wa kabiri ariko ibatakuwa amazi eroje uri ka neza ijuje America.